Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Nibwo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 23 y'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na 17 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Nabonye paha yapfuye hariya muhira atari rukanga mvuga ngo ntabara Mariyao ntabara basuma baranyishe baranyishe Mariyao basuma baranyishe.
Uyo ni Ndayisaba Maria mubanyi wa nyakwigendera n'imfasha Mamerita yaraye agandaguwe ku mutumba Musenyi mu ntara Cankuzo avuga izo yabonye aho iryo bara rigwiriye. Inkuru cyo kimwe n'inkuru y'imyerekano yatunganijwe n'amashyirahamwe igenga Murundi yo kwiyamiriza umugambi wo kugira ikigongwe abantu bagizwa ko bashatse guri ku butegetsi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umukenyezi w'imyaka 34 yishwe mu gatoturo ko kuri uyu w'Imana acumiswe imbugita mu nda. Iryo bara ryabereye ku mutumba wa Musenyi mu ntara Cankuzo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Nsabimana.
Uwo mukenyezi yishwe mu gaturuturu kuno w'Imana yamenyekanye ku izina rya Nimfasha Mamerita w'imyaka 34 yaba ku mutumba wa Musenyi komine n'intara ya Cankuzo. Inkuru dukura ku mutumba wa Musenyi zivuga ko bamwishe bamuguruje baca bamucumita imbugita zo mu kazi bakinda. Ndayisaba Maria ni umubanyi wiwe ku mutumba wa Musenyi ari nawe yatabaje ubwa mbere na kwigendera akanamucikanira ko aratubwira uko byagenze.
Nabonye paha yapfuye hariya muhira atari rukanga mvuga ngo ntabara Mariyao ntabara basuma baranyishe baranyishe Mariyao basuma baranyishe acaca no hiyo mu kigo hanyuma nanje ncanugurura mu kigo cyacu turahurirana nawe acaramfata arangumya cyane avuga ati ngo ndondereri impozi nyambike abantu bari kwa muganga ngubwira abantu bari bari kwa muganga ubwo nyina cyasuka umupfundo w'amaraso mwishi hanyuma ncambona reka yamira genda namufashe yamira 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 genda 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 hama kera na kera nyina cyavuga nyina yamaze gushika hasi nyina yayamire yahise kuza kuraba ncambona reka araroha cyande kurira hasi ncande ryamika neza hanyuma ncanza ndirukanga soka hanze nze ndavuze induru ndayivugiriza aho hirya hanyuma ncambona kwa rusuma namba kwa rusuma nyine kwa ariko ncambona rugero rirukanga rufise n'uturoshi runini ya cyane cyangwa nirukanga mvuduka nirukanga manuka hariya hepfo nakurica rwankurikira hanyuma rero nkurika ruca rurava mu rarero ngaha kabaho kari ko gaca karava hama kavuye ko ruca ruririnje hariho utwana dutuye tungana nk'utwo nakandi kamusumba niko kavuze ko gwaca yitana n'igipanga gwagero gitwaye na nyagipanga.
Nifasha Mamerita yari umuntu abana neza n'ababanyi biwe ku mutumba wa Musenyi nk'uko byemezwa na Nkurikiye Matayo uwundi mubanyi wa nyakwigendera.
Yari umuntu mwiza cyane rwose kandi yari umuntu w'umukristo yari yifashe neza mu miryango nta ngorane n'imwe yari ifite mu bantu. Ntabwo namenye ariko nk'umuntu usanzwe ari mu ihari yagoye kumenya twe twabashyikirije kugira ngo tukorere amatohoza mwebwe nyine kubera n'umugabo yari yaramutaye
mbega hari ibyo batwaye mu nzu yiwe
reka twe ntabwo twamenye kuko abana twabajije batubwiye yuko ngo yasose amubwira ngo zana amahera ati nta mahera mfise ati yama baca baramuzibura ati baca agenda arirukanga nibyo twamenye gusa nta kindi.
Mukuriye Heneriko umukuru w'umutumba wa Musenyi aremeza umubano mwiza wa nyakwigendera.
Sinashitse kare mbwa twese byadutangaje tumaze gushikaho tuatoje cyane rwose hamure ndakoranya ababanyi ba hano ndagitagira ntuze amatabozo tuti none bora basuma cyane ati bavuga bati yabara basumana ntabavuga yafise none baza kumuyiba akira umuntu w'intungane umubanyi nawe cyari umuntu w'intungane aho yagirira nabi yari umukuntu wifunda gusenga gutyo bati nakundi rero.
Umukuru w'umutumba wa Musenyi atabakora amatohoza bokorera kuwitwa Leonard Agijimana yahora ari umunega w'umuhisi Mamerita Nifasha
ati zozazana nyine iki nihari ati zokombe zozazana nyine ati kubera kuko umugabo wiwe afise ubundi mugore mu Cankuzo abuze mu Cankuzo bari gita gukeragana muri iyo minsi yahera bari gita gukeragana maze gukeragana rero ntibarabanye neza twese tubona nta kundi zozavuye kwiryo hari bati urabona uhari n'umwaka w'ikigongwe atingira kumbere yogira muri tariki cyo yiyandikishije n'uriya bari kumwe hari sifuza n'umvise abanyagihugu bati oh ke kasa basuma subasuma subasuma zozazaye n'iyo ntumbero nyine
ko nta nico batwaye umuntu
oya tarakim ndi kuri kwe
none ibi byari bimenyerewe ko abantu bicwa muri bene ubwo buryo kuri n'umutungo
biri wacu we n'ubwambe twe twibaniye neza nizo heza hashitse nyine.
Amakuru ava muri komisari ya gipolisi mu ntara ya Cankuzo avuga ko Leonard Agijimana yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza i Musenyi mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel. Amashirahamwe yigenga Murundi ku munsi wa gatandatu ejo ku munsi wa gatandatu yaratumye ko imyerekano ku murwa mukuru Bujumbura yo kwiyamiriza icyifuzo cyo gusaba ko abantu bafite uruhara mu gushaka guhirika ubutegetsi mu gihumbi 2015 bahabwa ikigongwe cy'agateganyo. Abari ko baga imyerekano barateye akamu kandi gasaba ko mu nama y'abakuru b'ihugu b'umuryango w'ihugu byo muri Afrika Museruko EAC yimirije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atuhabwa ijambo. Bamwagiza ko afise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Indirimbo bene izo zihagiza president Nkurunziza n'imigambi yiwe nizo zasamirana mu rugendo rwo kuri uyu wa gatandatu rwatanguriye muri komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura hafi y'ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abari muri rwo bihereje amabarabara yo muri komine Mukaza hagati mu gisagara barahinguka gushika ku kibanza citiriwe kwikukira. Imbere y'uko bahashika baciye mu bibanza bitari bike harimo ambasade y'u Rwanda i Bujumbura aho bahashitse akayagwa karayagwa. Betu zomzino nuku hata ambira hainu utumwa buka hatangi we
amende jini kutuabu ya hafi alamu ose mate mekati utegeti kukua makala wanu mwana wana nabuze mutuwa wanu mwani ya mirite komi nuri nyezi tane kwezi.
Iruhande ya vya mirizwa haina bashi imagizu abari umwiyerekano batubwiye ko ari abanyagihugu bakunda igihugu n'amahoro biyunze. Ariko rero ahanini bari bagizwe n'amashyirahamwe yigenga atari make. Mbere Njangwa Gilbert Beko atwara Onerope Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko ari amashyirahamwe yigenga yabatumye ko Njangwa anatubwira bimwe mu byo basaba.
Twe dusaba nk'iyi nama izoba y'abakuru b'ibihugu agize aka karere kacu ka Yase yuko cyane cyane ubwa mbere boraba icyerekeye abo bantu bahungiye mu bihugu duhana imbibe bakabazana bagacibwa imanza mu Burundi bakabyemera kandi bakongera bagasaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yuko botandukanya impunzi. Impunzi ntizimeze kumwe zose, hari impunzi zahunze ubwoba ziragenda kandi atacu zariko ziragirizwa. Izo rero bozikuramwe zigatahuka leta y'u Burundi kagenda ikabazana bakarungika na hashere bari kumwe bakaza abagombye guri ku butegetsi nibo baguma muri ayo makambi hanyuma leta y'u Rwanda ikemera yuko abo bantu bavamwo.
Nabajije Njangwa niba yiyamiriza mu kapa canke icyumviro ciwe.
Uyu muhuza ntidushobora kumwiyamiriza, ivyo ntibishoboka. Twiyamirije
icyumviro ciwe,
twiyamirije oya icyumviro ciwe. Umuhuza arafite uburenganzira bwo gusaba ikintu kubera n'umuhuza, ariko aragisaba kugira ngo arabe ko bakimwemere cyangwa bakimuhakanye. Twebwe rero tugombye kwereka umuhuza yuko icyo cyumviro twagihakanye, kandi twerekana leta y'u Burundi yuko icyo cyumviro twagihakanye. Mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki dufatikanije n'abenegihugu bose bo mu rurimi ya Bujumbura twiyamiriza yuko icyo cyumviro tugihakanye yuko kitoba kuko ko bari gusatira indava kudahana. Naye handi umuhuza wewe ni irambire yibandaniriza akora akazi abyumve neza yuko abajya mu biganiro abantu badafite icyo bagirizwa abashatse guhirika ubutegetsi bashobora kujya mu biganiro batarayenuka imbere y'intara.
Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka umuhuza amatati y'abarundi William Benjamin Mukapa yari yandikiye president Nkurunziza amusaba guha ikigongo cy'agateganyo abanyepolitike n'iyindi migwi y'abantu yagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamwishuye kubwo bubasha bufite inama nshingamateka n'inkenguzamateka hisunzwe ibwirizwa nshingiro. Ariko n'izo nzego abari mu myiyerekano bazisabye kutabikora. Eloge Wurika Neza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Two kwibutsa ko iyo myiyerekano yabaye ejo ku munsi wa gatandatu ikaba yarabaye kandi na mu Rubonge. Mu yandi makuru naho avugwa, igipolisi cya Tanzania ku munsi wa gatanu carahagaritse umunyarwanda Kapitaine Sigahutu Innocent yahoze yagirizwa ibyaha by'abanyabwoko byakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe na jencena 1994 mu Rwanda. Igipolisi gicungera imibe cya Tanzania kivuga ko camufatiye ku mupaka muri district ya Ngara ihana urubibi n'intara ya Makamba mu Burundi. Yagirijwe ko yashaka kuja mu Burundi atavyangombwa afise byo kujabuka umupaka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Cavere, ni inkuru ari yarusha.
Inzego z'umutekano mu gipolisi gicungira imbibe mu gihugu cya Tanzania nizo zatangaje inkuru ko zafashe umunyarwanda yahoze mu gisirikare cya kera ku ipete rya kapitene azufi izina rya Sagahutu Innocent. Igipolisi gicungira imbibe za Tanzania cyamenyesheje ko cyafashe uwo mugabo kuri uyu wa gatanu ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi mu ntara ya Kagera district ya Ngara ihana rubibe n'intara ya Makamba yo mu Burundi. Ico gipolisi kivuga ko Sagahutu Innocent yari kwashaka kujabuka umupaka ngo yinjire mu Burundi atavyangombwa afise. Igipolisi cavuze kiti uwo yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Rwanda yagerageje kujabuka imbibe kugira aje mu Burundi ndi kubereta bipapuro bikwiye yarafise byatumye afatwa. Uwo musirikare yahoze yagirizo vyaha byo nyabwoko cyakora abatutsi muri 1994 mu gihugu ciwe yaramaze imyaka 3 ari kuwe na TPR Centre d'Assanzwe mpanavyaha yareshejweho n'ishami mpuzamakungu ONU gucira imanza abagirizwa iryo nyabwoko mu mwaka w'2014. Iyo Centre d'Assanzwe yaramurekuye imaze kugabanya igihano cy'imyaka 20 yari yahanishejwe gishegwa ku myaka 15. Sagahutu Innocent ari mu bandi bagabo 11 barekuwe bamwe banangije ibihano abandi bambitswe izera ubu bakiba iyarusha muri Tanzania kuko babuze ibihugu bibakira. Mu minsi iheze Sagahutu Innocent yari yavuganye n'ijwi rya Amerika yamenyesheje ko yifuza kuja kuramutsa umwe mu bamuburanira abo mu Burundi ariko yavuze ko afite ikibazo cy'uko be nabo bari kumwe atavyangombwa abafise. Uku niko yabivuze mu majambo yiwe.
Ntabwo ubu nashaka kujya gusura nkamunda avoka uri ibujumbura ngo mbone icyangombwa kimpa uburenganzira bwo kwambuka kujya ku mupaka ngo mbe najya kumureba. Ariko ibyo ngibyo byazanywe na MICT ubundi kera urukiko rugihari twabwiraga le service de securite bakatwakira NC passe cyo bitaga emergency travel document bakagiteraho amakashe no ku mupaka bakagiteraho amakashe ukaba wajya gusumura. Ariko hano tubona byo byose byaragiye bivaho ntitumenye uko bigenze ukagira hari umugambi nuwo kugabanya cette liberté ugera ukabona mu yandi magambo ari prison ifunguye.
Amakuru duhabwa nabo babana mu nzu imwe yarusha batubwiye ko nabo nyene bamenye amakuru kuri uyu wa gatandatu yuko Sagahutu yafatiwe ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi. Ico bemeje nuko yari yagize amahigwe aviyarusha afise cyangombwa kimuha uruhusha rwo kurengana imbibe za Tanzania. Aba twavuganye batubwiye ko ico cyangombwa yari yagihawe no rwego MICT rwa ONU rwashyizweho kugira ngo rurangize imanza zasigajwe na Centre d'Assanzwe yereshiriweho u Rwanda. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka umuvugizi w'ubwo rwego kugira ngo yemeze cankakane ko batanze urwo ruhusha. Ico bikoze igipolisi kijejwe imbibe camufashe kivuga ko yababwiye ko afise ibyangombwa ariko bagasanga ntibikwiye. Ikinyamakuru c'abashinwa candikirwa muri Tanzania canditse ko Sagahutu yakibwiye ko yari afise uruhusha rumuha uburenganzira bwo gusohoka igihugu ariko ko igipolisi kitabisomye neza imbere yuko kimuta muri yompi. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tubibutse inshuti mwese ko mwe murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na Studio Jambo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza baliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro ntorere kazoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba
ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwafu bwanje widondoye
nitwa mpabona yo Jacqueline nkabandi umukuru mutumba kabondo
mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe n'umuryango Yohana nkabandi ngo yisiramwe mpareke muri kumenya nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kumbe kaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora rene nkabandi mboneza muri mukenyezi menye nyanzarake
abone abatumire turi kumwe yo hano muri kino kiganiro Jerome Nenzo Manongere ndabahikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yo bafise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererwa kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo niwe bikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye batati y'amatongo mwibwi nk'abagabo muri kumuravyitegereza mwivuga gute
twebwe tubivuga kuko turabishyigikira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuza hano no kuvuga iyo turiko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba cyangwa bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bitigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye
ariko abakenyezi uvuze muri mipareke simperekeze
simperekeze namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hariho abakenyezi barongoye amazone abandi ari abanditsi bitereye ko bamwe ari n'ababiki mu ishyirahamwe wacu urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe
abakenyezi bafite uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye amatati y'amatongo mufite ibyemezo ibihe mwebwe
twa turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamo n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabizi byo mwukwerekana amaze gukora
ego maturafisi byo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiho turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene hari muri mukenyezi menya hariho jewe nyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru w'umutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko icyo gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo munyuma abagabo bagira ati mbega kuberiki mutazanye baba kenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lyoza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ivyo natwe biraturemeshe kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishyira
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibi twemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongere imigisha ti umukenyezi yo kwa mahugu azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ibi ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye n'abakuvuga ati mbega aba bakenyezi bimbone nzu no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye aba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntaje biriho n'ubu naho mu dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira intahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura amatati y'amatongo
igikoresho cy'abakenyezi mu gutatura amatati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mwe cyo bazibangamiye kikuba cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imishyirahamwe ntacombona abo bakenyezi n'uko bwa barigisizwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icyo amahoro avuga cyangwa amazi ikindi nacyo gikomeye mu bizanye n'abakenyezi ni ukuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyangwa amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashyika ku cyo barifuza cyose
ntibabangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari ibyo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro kiri wahungeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura amatati nta ngorane mbona baragira
ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nk'aho inyanzara akabantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi aricyo gituma amatati y'amatungo inyanzara ke byaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari yabo ugasanga umuntu asuye kugura itongo ubugira kabiri kuko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko itari intambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyiro kuko harimo abo bantu niyo tubikoze ugasanga hari uwundi muntu yari guze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intamba twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza kuko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanza ake gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe kuko afise intamba myinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere babyaratoye umuti yatabara abo bantu
bivuze ngo nakagwika abantu none barafise ubarongoye baravize komite nakagwika ameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatungo nk'ubu barabarondera ngo baje kubafunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ibyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishyike ko byose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatungo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye we uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenye ingene yiporogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu rero ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ngene iyi program ibikorwa byo munzu ningana aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagise ubwoba
oyu nta bakenyezi beshi bagise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu ryo ntabwo babakigira nabo bagise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yuko bajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi nimo agise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko uravye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwe abakenyezi baragerageje mu mashira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye akaguma umutumba wa Kabondo no mukenyezi kandi hitoza abagabo batari bake uyu Zakirimu hitoza abagabo batari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
arose amajwi ngani kigajaki
narose amajwi amajani 930 uwa kabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nukubuga leo nga haa vizanyi na wakenyezi mubuzi kose mtu kukutuwa ito tuose duzanyi na mukibano ali mubizanyi na mtuwa masila hamu mato duzanyi na mtu kukwite zimbe tukira geza kurundi na wakenyezi kukirango wabi ndongozi na mbaba gira geza kura wengene boza wala rongo wala menyeri vini vizanyi nizo kukwite zimbe nizo kukurongo rabandi nuku seludifi yu mpigiro
ya binivzi uko mugiha geze mugufati ngingo change urubanza lugie mumu hiliru yuko wakenyezi watihu utakufati jambo chara hafu
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutambwa mubaza tumbere mu bibura ko twokora iki cyangwa icyo twosikiriza niki nibo batangura kugira ngo muvi ubyumviro byabo hanyuma tukaca tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buca abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babuze umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ariko guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumbya abagabo
cyabineza abakenyezi bacha bakengera abagabo babo ntibikiriho gatse
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imbonezi imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo n'icyo gikorwa kinini imbere ubutiko turakora gisigaye
kugira ngo gikoba cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga n'aho cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabonye abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
n'abagabo bakiri intambamyi z'igikorwa cy'abakenyezi muri ibyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuguza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradize ukagira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi nabyo birakenewe kandi birafite isoko ryo muri gihugu
ari soko gwagajakiri
hoba inyigisho mubo bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba abakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko habinyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
niba gorarene aserukira mu kenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwita bakina kigani
ego murakoze namwe
ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwita bakina kigani
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpabona yo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira n'abandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakina kigani
murakoze namwe
ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika zero minizo manande kiremesheje ntimurane nibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
turashimiye studio ijambo njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashije kwigiranya ibiganiro
twaba teguriye reka dusubire tubibutse kandi kwijwi rya Amerika ibashikiza ibiganiro byayo iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88 bice bitatu turabashimiye namwe inshuti mwese rero mwaduteze amatwi kandi turateye akamo mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.